Iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nungiye kuba ikaje muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ishyirahamwe ryo mu Burundi AVODE rihuriwemo n'imfubyi n'abapfakazi b'abaminisitiri babiri bapfanye na Perezida Cyprien Ntaryamira rirasaba ko hakorwa iperereza ku rupfu rwabo.
Kukuri kuri byo bara byavuye kumenyekana k'ubutungane bw'ukora kw'imfubyi zabo bahisi buzibuka mu gutanga ubuzi kuko usanga bariheguye.
Aden ahishakiye umuyobozi w'ishyirahamwe AVODE mu Burundi. Abanyamakuru batatu bahoze bakorera Iwacu TV ku muyoboro wa YouTube barasaba umucamanza mu rukiko rw'ubujurire kwakira ikirego cyabo cy'ubujurire ku ngingo yo gufungwa no gufungurwa bya gateganyo. Imiryango igera kuri 33 iri mu nkambi ya Mulongwe muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo iravuga ko imaze amezi arenga gabiri itabuni biribwa.
Izonja twararindiriye twarabuze. Nkubu baheruka gupokera mupokero ukwezi kwa mbere no kwezi kwa kabiri. Jewe nagize ndabe muri liste ndabura.
Impamvu nyamukuru nuko batari ku rutonde rukorwa n'ishami ry'umuryango wabibumbye ryita ku biribwa PAMA. Abantu bagera kuri 40 barishwe, abandi bagera kuri 58 bakomerekera mu mirwano imaze iminsi 3 ibera muri leta ya Darfur y'uburengerazuba mu gihugu cya Sudani byatangajwe n'umuryango wabibumbye kuri wa mbere. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse Bigirimana wiriweho.
Ndagize mwiriwe Veniste, ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya. Muyavugwa muri Afurika, imihari ikomeye yitwaje ibirwanisho muri Centrafrika yavuze ejo ku munsi wa mbere ko izova mu runani rw'imihari y'Abaroberi itumbereye gukura ku butegetsi Perezida Faustin Archange Touadera. Urunani Unité pour la Paix en Centrafrique UPC rukomeye cyane mu buseruko bw'igihugu rwiyemeje kuva mu runani rwiswe Coalition des Patriotes pour le Changement. Izo nani zagiye hamwe ku itariki ya 19 y'ukwezi kw'12 bagiriza Perezida Touadera kugomba kwigumiza ku butegetsi bafise intumbero yo kubumukura ko. Urunani UPC rwavuze ko rugiye kubahiriza amasezerano y'amahoro yumvikanywe ko i Khartoum muri Sudani, amasezerano yasinywe mu kwezi kwa kabiri mu 2019 hagati ya leta n'imihari yitwaje ibirwanisho 14. Abanyororo barenga 1,800 baratorotse ibohero inyuma y'aho abagabo bitwaje ibikoho bikomakomeye batereye ibohero ryo mu bumanuko bwa Nigeria bakoresheje ibisasu biturika. Abategetsi bajejwe amabohero babitangaje ejo ku munsi wa mbere. Abantu bitwaje ibirwanisho batazwi binjiye mu ibohero ry'i Oweri muri leta ya Imo barasana n'abacungera ibohero hanyuma batorokesha abo banyororo nk'uko byashikirijwe na James Maduba, umuvugizi w'ikigo kijejwe amabohero muri iyo leta. Nta murwi canke umuhari witiriye ico gitero ico Perezida Muhammadu Buhari yise iciterabwoba kandi avuga ko cakozwe n'abaroberi. Yasabye bajejwe umutekano gufata abagizi ba nabi no kugarukana izo mbohe zatorokeshejwe. Tukiri muri Afrika, abantu bashika kuri 40 barishwe, abandi 58 barakomereka mu gutana mu mitwe kwamaze iminsi 3 muri leta ya Darfur y'uburengero. Inyuma yo gutana mu mitwe kwabaye mu mpera z'indwi iheze, abanyagihugu bo mu gisagara cya El Geneina, umurwa mukuru wa leta ya Darfur y'uburengero, hamwe n'abegereye ku rubibe na Chade bavuze ko imizinga inkoho yasiranye mu gaturuturu kejo kuwa mbere ikigo cyawo ni kijejwe ifashanyo OCHA cavuze ko imirwi y'Abarabu yatanye mu mitwe n'abatari Abarabu bo mu bwoko bw'aba Masalite mu gisagara cha El Geneina.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu abajejwe ibikorwa byo gutabara bararovye ibiziga 25 ejo ku munsi wa mbere inyuma yaho bwato abo bantu barimwo bwibiriye mu mazi muri Bangladesh. Abategetsi mu gice byabereyemwo bavuze ko ubwo bwato bwasetswe n'ubundi bwato bunini bwari butwaye ibidandazwa kandi buca bwibira mu ruzi ruri hafi y'umurwa mukuru Dhaka. Ubwo bwato ngo bwari bwuzuye abantu bariko bihutira kuva mu gisagara inyuma yaho leta itangarije indwi yose aha abanyagihugu basabwa kuguma mu ngo kuva kuri uyu munsi wa mbere mu ntumbero yo guhagarika irandagata gikiza cya COVID-19 cyongeye kwiyongera muri icyo gihugu cya Bangladesh. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umukuru w'igipolisi mu gisagara cya Minneapolis muri leta ya Minnesota Medaria Arredondo yavuze ejo ku munsi wa mbere ko wahoze ari umupolisi Derek Chauvin atakurikije amategeko y'igipolisi igihe yafukama ku izosi rya George Floyd mu ibarabara mu kiringo cy'iminota 9. Ni mu gihe ejo ku munsi wa mbere iburanishwa ry'urubanza ruregwamwo wahoze ari umupolisi Chauvin winjira mu ndwi igira kabiri. Imbere yuko ubutungane bwumviriza uwo mukuru w'igipolisi bwabanje kumviriza umuganga ashinzwe icyumba cyakirirwamo ahashikira indembe mu gisagara cya Minneapolis Dr. Bradford Langenfield yavuze ko George Floyd yishwe no kubura impemu za oxygen. Urupfu rwo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu rwavyuye imyiyerekano y'urutavana ko yiyamiriza amabi abapolisi bakorera inkehwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse niyo myiyerekano yaragaragaye mu bice bitari bike by'isi.
Urakoze Aloyizi Bigirimana mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ivugire Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda yumvikanira kandi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio atuje wa akadomo com na ukumbuga za Instagram, Facebook na YouTube adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongeye kuba ikaze ku ijwi ry'Amerika. Uyu munsi hashize imyaka 27 indege yari itwaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira n'u Rwanda Juvenal Habyarimana ihanuwe bombi n'intumwa bari kumwe bahise bitaba Imana byari ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane umwaka w'1994. Ishyirahamwe ryo mu Burundi AVOD rihuriyemo n'impfubyi n'abapfakazi b'abaminisitiri babiri bapfanye na Perezida Cyprien Ntaryamira rirasaba ibihugu by'inshuti z'u Burundi gufasha kugira ngo iperereza rikorwe kuri urwo rupfu. Inkuru irambuye Eloge Wilikaneza uri Nairobi.
Mu itangazo ishyirahamwe AVOD ryasohoye kuri uyu wa mbere ryibukije ko Perezida Cyprien Ntaryamira yapfanye n'abashikiranganji babiri ba leta yiwe aribo Bernard Chiza na Cyriax Mbizi. Rimenyesha ko urupfu rwabo rwabaye mu barutagira kungana atari ku miryango yabo gusa ahubwo no ku Barundi bose hari haheze amezi atandatu yonyene babuze umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye yishwe mu ihirikwa ry'ubutegetsi kwa 21 ukwezi kw'icumi 1993. Ibi babazi ryoshyirahamwe kugeza ubu ni vyinshi. Adela Hishaki umukuru waryo yabishikirije mu kiganiro kigufi yahaye abanyamakuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Ishyirahamwe AVOD rirababazwa n'ukubona imyaka 27 iheze inyuma y'ico cango abarundi bose muri rusange na cyane cyane imiryango y'ababuze batararonka umuco kubyabaye. Nicyo gituma ishyirahamwe Avode bisabye ibi bikurikira: ubwa mbere kuri leta kukuri kuri ibyo bara byavuye kumenyekana k'ubutungane bw'ukora kw'imfubyi z'abo bahisi buzibuka mu gutanga ubuzi kuko usanga barihebuye ko hoba gushumbusha imiryango yabuze kuko iyo ndege yari ifise asiranse.
Abasigwa abategetsi b'u Burundi basaba ibihugu na cyane cyane bibanye by'u Burundi gutanga intererano ishoboka yose kugira ngo urubanza rwerekeye urupfu rwabo ruburanishwe.
Ku bihugu bibanye bicuditse n'u Burundi dusaba intererano iboneka kugira urubanza rw'urupfu rwa Nyenicyubahiro Perezida Cyprien Ntaryamira n'abashikiranganji biwe babiri gutohozwa kuko ubu imigenzanire myiza y'u Rwanda n'u Burundi iriko iraja mu ngiro tukaba twishima. Icya kabiri twasaba ko hoba intererano ikwiye kugira ngo rubanza nyene ruzocibwe kandi rushikirizwe ataguhengama tutibagiwe n'izindi manza z'incungu z'u Burundi zitarakurikizwa.
Ku munsi wa gatanu w'indwi ishize, Prosper Ntarwamiye, umuvugizi wa leta, yavuze ko igihugu c'u Burundi kiticaye. Hari mu biganiro abavugizi b'inzego n'ibisata vya leta baha abanyamakuru hamwe n'abanyagihugu.
Ikindi kibazo nabajijwe ni kibazo nabaje kijanye n'itariki 6 z'ukwezi kwa kane twama twibuka urupfu rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira. Ico kibazo carashikirijwe na leta y'u Burundi ariko ntikiraronka inyishu itomowe. Ni bimwe nababwira imigenderanire y'ibihugu irafite inzira bicamwo za diplomasi n'ubutungane. Ibihe n'ibiringo ntibyakunze kw'ico kibazo cigwa ngo gihere n'ingoga ariko bitewe bitebuke kizotinda gitorerwa inyishu. Ariko leta ntiyahebye kuko urubanza ruriho, abo vyega barabizi n'amashirahamwe n'ukuntu bene izo ngorane zitorerwa umuti. Izo nzira ziriko zirakurikizwa turindiri kizovamo.
Cyprien Ntaryamira yapfuye ku myaka 39 gusa, yari umukuru w'igihugu wagira kabiri wo mu bwoko bw'abahutu arongoye Burundi nyuma ya Melchior Ndadaye. Yari yagiye ku butegetsi kwa gatanu ukwezi kwa kabiri 1994 akaba yaguye mu ndege yahitanye mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana mu gihe bari bavuye mu nama mu gihugu cya Tanzania. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda baritegura kwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ku nshuro ya kabiri uyu muhango ubaye mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 wateguwe ute, hazakorwa iki? Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kabuyi aratubwira aho imyiteguro igeze.
Urakoze cyane Venusti, icyo nakubwira ni uko nta myiteguro ihambaye cyane ihari kuri inshuro yo kwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye mu Rwanda. Kubera ibihe u Rwanda rurimo ndetse n'isi bya COVID-19, igihari ni amabwiriza yatanzwe na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside y'ukuntu abantu bagomba kuzifata. Muri yo yagaragaje ko ibikorwa uko bizaba bimeze ku munsi w'ejo kuwa kane, hazabaho umuhango wo gucana urumuri rw'icyizere. Ni umuhango usanzwe ukorerwa ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi mu Karere ka Gasabo, bikorwa n'abayobozi bakuru b'igihugu. Nicyo rero giteganijwe ku munsi w'ejo, ariko noneho binyuranye n'uko byari bimeze umwaka ushize, hazabaho n'ikiganiro kizabera muri Kigali Arena. Ibiganiro bizaba bijyanye no kwibuka, bigahuza abayobozi bakuru b'igihugu, bamwe mu miryango y'abacitse ku icumu, ndetse n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda.
None ko uku kwibuka kubaye mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19, nizihe ingamba zafashwe kugira ngo abazabyitabira aho bari hose bazabikore birinda?
Hari ingamba zatangajwe na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside zimo ko ibikorwa byose bizakurikiranwa hifashishijwe ibitangazamakuru, radio na televiziyo cyangwa se n'imbuga nkoranyambaga. Hanyuma kandi ko hari ibintu byinshi byavuyeho byari bisanzwe biba, hariho nk'urugendo rwo kwibuka rwajyaga rukorwa cyane cyane n'urubyiruko ku mugoroba ku itariki ya 7, urwo rugendo rugasozwa n'ijoro ryo kwibuka ryaberaga kuri Stade Amahoro. Ibyo byose byavuyeho kubera nyine COVID-19 icyenda byose bikazasimburwa nuko ibiganiro byose bizatangwa byose abaturage bazajya babikurikira bihifashishijwe radio na televiziyo. Ikindi umuyobozi wa CNRG Bizimana Jean Damascene yavuze ibyo abantu cyane cyane bakwiye kwitwararika mu gihe cyo gusura inzibutso cyangwa se kujya gushyingura imibiri yagiye igaragara muri ibi bihe kwishyingura mu cyubahiro. Reka twumve Bizimana.
Imiryango ishobora kuzajya ku nzibutso kunamira ababo kabahashyira indabo ariko bakubahiriza umubare n'ubundi uteganyijwe mu bijyanye n'amabwiriza yo gushyingura. Birasaba rero ko twirinda ko abantu ko bajyaga bagenda bagafata bisi yuzuye ati mumuze mumperekeze rwose tubumvikaneho umuryango ujye ujyana abantu wumva bemewe kuko niba hagera batemewe ntabwo bazemererwa. Tubikore nk'uko dusanzwe tubikore tugiye gushyingura abacu. Binajyanye n'ikindi rero nanone cyo gushyingura hari imibiri igenda iboneka hagati mu mwaka buhari ihari ku muturere dutandukanye ku mirenge imwe n'imwe. Iyo mibiri nayo turateganya ko uturere twemerewe kuyishyingura n'imirenge yayishyingura n'abanyira abantu bakajyayo ariko iteka hashingiwe ku mabwiriza uko ateye.
Uwo yari Jean Damascene Bizimana umuyobozi wa CNLG. Asumita Kaboyi, none abacitse ku icumu bo bavuga iki kuri gahunda uko iteguye yo kwibuka?
Abacitse ku icumu navuga nabashyira mu byiciro bibiri. Hari bamwe cyane cyane abakiri bato nk'abantu baba jenoside yabaye ari bato cyane uyu munsi n'urubyiruko ndetse n'abantu bamaze gukura bari mu myaka 30-40 abongabo kugendana n'ikoranabuhanga bagakurikira ibivugwa byose ntacyo bibatwaye bagendana nabyo. Yemwe banavuga ko banabashije no kugenda bibuka bahererekanya ubutumwa baganira bakoresheje imbuga nkoranyambaga ariko cyane cyane mu bakuze cyangwa se bafite intege nkeya badafite n'ubwo bushobozi bafite ikibazo gikomeye nk'uyu muturage twaganiriye murumva ko kwibuka atari muri rusange atari mu bantu benshi aravuga ko bizamugiraho ingaruka.
Bakimara kuvuga ko tuzaguma mu rugo nta guhura n'abantu twatuganira twaje gatubaho nabinkomere rwose by'intangarugero no mu mutwe ahubwo n'ibikaze ahubwo bizaziramo. Ubu ni ukwicara mu nzu nyine nta kundi tugakurikira kujya twinjira radiyo nubwo ko nari natangiye kuyifungura kwigunga tera mu buriri agenda akantwara shiri yagiye kubera ko mwabaga muri rusange mukareba utuntu mukaganira mugaseka mugasubira mu tundi iminota mike yangwa gurutse umutima ariko ubu ngubu ndakuranye ndumva watubwiye nta kigenda noneho reba kuba ntagira n'uwontuma ngo mubwire ngo mpereze iki.
Uyu ni umubyeyi umwe wavuganye n'ijwi rya Amerika mu gihe cya jenoside yabuze abana 8 ndetse n'umugabo we ubu akaba asigaranye umwana umwe ndetse akavuga ko ubuzima bumugoye cyane.
Asumita Kaboyi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Kigali ndagushimiye cyane.
Urakoze cyane Venuste.
Tugume mu Rwanda aho abanyamakuru batatu bahoze bakorera iWacu TV ku muyoboro wa YouTube basaba umucamanza mu rukiko rw'ubujurire kwakira ikirego cyabo cy'ubujurire ku ngingo yo gufunga no gufungurwa by'agateganyo. Baravuga ko bamaze imyaka igera kuri 3 bafunzwe binyuranije n'amategeko. Ubushinjacyaha bwo bukavuga ko ikirego cyabo kitakwakirwa bagategereza ku rubanza rwabo rutangira kuburanishwa mu mizi. Bararegwa ibiganiro batambutsaga ku muyoboro wabo wa YouTube cyane cyane ku bitero umutwe wa FLN wagabye inyabimata mu karere ka Nyaruguru. Eric bagira ubusa yari mu rukiko.
Abo banyamakuru bose uko ari batatu bagaragaye mu cyumba cy'urukiko rw'ubujurire bari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa. Bose kandi bambaye inkweto z'ibara ry'umukara barindishijwe imbunda z'abacungagereza mu rukiko. Aba banyamakuru ba iWacu TV yakoreraga ku muyoboro wa YouTube bunganiwe n'abanyamategeko Jean Paul Ibambe na mugenzi we Gilbert Ndayambaje. Ubushinjacyaha bakurikiranyeho ibyaha bibiri bikomeye byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda no gukwiza impuha zigamije kwangisha u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Byose bikomoka ku magambo bagiye batangaza mu bihe bitandukanye ku muyoboro wabo wa YouTube ya iWacu TV. ubushinjacyaha bubarega ko mu nkuru batangazaga zimwe babaga bazihimbiye izindi bakazikura ku bitangazamakuru bitandukanye bakaziha imitwe ihabanye n'ibizikubiyemo. Abaregwa ku rwego rwa mbere baburanaga bavuga ko bakoreshaga imitwe itajyanye n'inkuru mu rwego rwo gushaka kongera ababakurikira kuri Iwacu TV, bakavuga ko ibyabaye ari amakosa ya kimwuga yagombye kubakurikiranwa mu rwego rw'itangazamakuru aho kuyahindura ibyaha. Hari zimwe mu nkuru umushinjacyaha baregesha avuga ko zimwe bazi basanganye kuri CD nkaho banditse bagira bati abashyigikiye FPR ntibazi ibyo barimo, iby'impunzi za kizi babikomeje kuba gatera nzamba mu Rwanda, hagiye kumeneka amaraso menshi, hasigaye gato umurenge wa Nyabimata wamaze kwigarurirwa n'inyeshyamba. Leta y'u Rwanda ifite ubwoba bwinshi cyane, RNC ya Museveni na Kayumbira kataje n'izindi. Ku rwego rwa mbere batangiye barega ibyaha cyo gutangaza amajwi n'amashusho binyuranije n'uko byafashwe. Icyaha Metre Ibambe umwe mu babunganira bw'urukiko ko uwo cyahama yagahanishijwe igifungo cy'umwaka umwe, agasanga bitumvikana kuba bamaze imyaka igera muri itatu bataraburanishwa mu mizi, ariho asaba ko bafungurwa by'agateganyo. Umucamanza yabajije impamvu aba banyamategeko Maître Ibambe na mugenzi we Maître Ndayambaje nabo bunganira bumva ko ikirego cyabo kigomba kwakirwa mu rukiko rw'ubujurire. Basubije ko kuba urukiko rukuru rwaratesheje agaciro ubujurire bwabo bagomba kubujyana mu rukiko rw'ubujurire. Baravuga ko iki kirego cyabo kihutirwa kandi gishingiye ku kirego kiremezo, bityo ko mu nyungu z'ubutabera umucamanza yacyakira. Umushinjacyaha we yabwiye urukiko ko urubanza rwajuririwe ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo rutongera kuzuririrwa kuko abaregwa ngo barangije kuregerwa urukiko. Yavuze ko we asanga nta n'impamvu y'uru rubanza mu rukiko rw'ubujurire. Umushinjacyaha akomeza avuga ko nta mpamvu zikomeye abaregwa batanze zigaragaza ko barekurwa by'agateganyo kuko ngo badafunzwe binyuranije n'amategeko. Yavuze ko n'imyaka bamaze bafunzwe bitaturutse ku bwende bw'urukiko n'ubushinjacyaha. Jean Damascene Mutuyimana umwe mu baregwa afashe ijambo yababajwe bikomeye n'ibisobanuro by'ubushinjacyaha agira ati abanyamategeko b'abahanga bahindagura ibirego harimo ikibazo. Asaba ko we na bagenzi be baba bari kuwe by'agateganyo bakaburana bari hanze kuko ngo nta kizere bafite mu magambo ye k'ubushinjacyaha butazongera kubahimbira ibindi byaha. Byabaye cyo kimwe no kuri Shadrake Niyonsenga wikomye ubushinjacyaha ko bwaregeye ibyo butazi kuko bwatangiye bubarega icyaha cyo gukoresha amajwi n'amashusho binyuranye n'uko byafashwe, ubu bigahindurwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Yavuze ko kuba bafunzwe bigaragaza ko ubushinjacyaha ntacyo bubibwiye. Akibaza n'abaza umucamanza ati niba tumaze imyaka itatu dufunzwe tutaburana ni gute bitaba impamvu zikomeye, ubwo butabera bumara imyaka itatu ni butabera nyabaki. Na mugenzi we Jean Baptiste Nshimiyimana bahuriza ku ngingo yo gusaba urukiko kwakira ikirego rukagisuzuma rukabafungura by'agateganyo. Aba banyamakuru ba Iwacu TV yo ku muyoboro wa YouTube batawe muri yombi mu kwezi kwa 10/2018 gusa uko iminsi yagiye ishira ibyaha baregwa ni nako byagiye bihindagurika bituma urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwiyambura ububasha urubanza rwoherezwa mu rukiko rukuru. Mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatatu umuryango mpuzamahanga uharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch batonze agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda ko bushyira ingufu zidasanzwe mu gucecekesha abatanga ibitekerezo byabo bakoresheje umuyoboro wa YouTube. Urukiko rw'ubujurire rwavuze ko rugiye kubisuzuma umwanzuro ku kwakira cyangwa kutakira ubujurire bwabo rukazawutangaza ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane. Wagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Imiryango igera kuri 33 iri mu nkambi ya Mulongwe muri territoire ya Fiji mu ntara ya Kivu ya Majyepfo iravuga ko imaze amezi arenga 2 itabona ibiribwa kubera ko batari ku rutonde rukorwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM kugira ngo bahabwe amafaranga yo kugura ibiribwa. Ibibazo babibwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Kuva mu kwezi kuri 12 abandi bapokera barapokeye amahera y'amezi 4 twege nabaye mu bantu batasumye twari imiryango 12 twahuye n'ico kibazo ntibyakunda ko dusuma baratwandika batwemerera yuko bazotuzanira ifungurwa bazotuzanira ifu twarategereye amaso yaheze mu nzira muri kuno kwezi baheruka gusuma muri kuno kwezi kwa kabiri kwa gatatu barasumye amahera y'amezi abiri n'ubundi twarabuze none twege turashonje dusaba yuko n'ukuri bagira ingufu batwumvira ihuruma nashwe baturose ibyo turya twe ntacyo dufise turya hajewe mfise umuryango w'abantindwe ngaburira none gayemwe jewe naherewe jecho nasaba yuko otuzanire utwo dufungurwa nashwe tukaraba yuko twobaho nk'abandi ego bigeretse ko murabona ko n'uruziba rwabaye gwinshi utwo twateye twose twarumbe n'ukuri batwumvira ikigwengwe batuzanire njya turashonje rwose turashonje
mu mupokezi mu mwaka uheze mu kwezi kw'icumi na kabiri baradupokeje amapokero y'amezi ane sinaronse agakarata kanje napokererako bambwiye ngo kajemo umusaraba nibyo by'imisaraba sinzi n'ibyo ari byo aho baranyandika ngo mubazoronke indyo izo ndya twararindiriye twarabuze nk'ubu baheruka gupokera umupokero ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri jewe nagize ndabe muri lisite ndabura njya ku mamashini bambwira ngo ya baranyandika kw'iyi saha kuva mu mwaka kuva mu kwezi kw'icyenda gushika iyi saha je simbona ingene nzobaho utwo twagize turarima kugira umuntu ashobore kwibesha izuba naryo ryaraje rirahohosha none twebwe mutatugarukiye mubona tuza kubaho gute nukuraba rero muduserukire aho hose bishoboka kugira ngo twebwe turi ko twibura ku ntonde dushobore na twebwe gufungura nk'abandi barefije kuko abandi barefije bariko bararonka imfashanyo z'imfungurwa twebwe ntituronke
abandi barapokeye aya mahera y'amezi abiri twebwe jewe sinarose ariko kuba ntarose sinzi icyo byavuye ko rusasuma narayikoze abana bose twariko ariko n'ubu je sindigera ndonke izina muri lisite mu mashini hose barandonda bakamba none jewe ngiye kubaho gute ngitaye umunani none abo bana bose ngiye kubatunga gute simbona ukuntu ngiye kubabeshaho n'utwo nari narimye hirya no hirya ngaha mu gikongomani izuba ryarakubise riramara none jewe ngiye kubaho gute si bimwe byo guhora bahora biyumva ati umurongwe hoho barafise ikigori umurongwe barafise ibiharage barimye oya ubuhaho izuba ryarakubise riramara nta kintu na kimwe dufise aha n'inzara gusa abana ariko barara ibisombe gusa inzara mu nda yonyine n'ukuri jewe nk'ubu ndahangayitse cyane muri abo bana umunani simbona ukuntu ngiye kubaho n'ukuri
twebwe ngaha turafise ingorane muri murongwe mu bantu bakimbize nka jewe ndi mu muryango w'abantu umunani uyu muryango w'abantu umunani kugeza n'ubu abandi barapokeje sinapokeye turi kumwe n'abandi nyine turi abantu 33 ni ukuvuga rero uyu muryango jewe ndimwo twebwe turateshetse cyane rwose bitumwe n'uko tutapokeye abagize resansuma baraturabye mu masini je nka jewe barambura mu masini kandi narasansumwe naraciye kuri resansuma ibyo bintu birambabaje cyane rwose ubu ndiko ndahangayika n'abana tukabiriyo tujya niyo tuva turiko turaraba n'izi niruka hasi hejuru kugira ndabe nyine nobaho turasubira kugira nk'isombe iminsi ingahe twikirikije kubera iyo resansuma yabaye ko amapokezi ataduhaye twasaba rero yuko icyo cyiyumvira ni ukuri jemaye ndayisaba banyarutse ukuntu tugirira ingufu iyo nk'iryo fomu bakagiduhereza natwe tugasuma mu bandi sinumva rero ukuntu twebwe twosaba yuko nubona yuko kugira abandi basume abandi bakabura nka jendi narabuze na n'ubu ndiko ndiyumvira nk'ena ndobesaho bana na n'ubu sinzi muri ayo mapokezi yimirije ko ndoronka n'uko ntaroronka
jewe ndumumama arongoye abandi muri sike ya murongwe ku kibazo cyerekeye abantu batarosirasiyo muri sike ya murongwe n'ukuri n'ikibazo giteye ubwoba abantu barahangayitse cyane batasumye na cyane cyane murazi ko izuba ryase rigaturira ibiterwa bateye n'ukuri n'ibintu biteye ubwoba abantu barahangayitse cyane bararushe ku bantu bagejwe abantu mu ikambi nk'abarongoye ikambi gestionnaire w'ikambi twaragerageje kumuha raporo y'ukuntu abantu batasumye tubajije to turavugira abanyagihugu batubwira yuko burindira ariko mbona abantu bagira bafe n'inzara twarindiriye n'ukuri twarushe
ishyirahamwe IDES association et intervention pour le développement économique et social ishinzwe kugeza imfashanyo ku mpunzi riravuga ko ryarangije guhapa mu rutonde rw'abatarabona amafaranga aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kuyabagezaho mbashimiye cyane kuba mukuri kira radio ijwi ry'America buri munsi kandi muri benshi cyane cyane abumva ijwi ry'America mutuye mu mudugudu wa Kadobogo akagari ka Kagugu umurenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana